Muteza matukiri ya dijijiri ya Amerika, ivugiri Washington DC, mchirundi n'Ikinyarwanda. Mwabonye Imana ikingura ni Thomas Kamili ndubasuhuza. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki ya 20 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2018. Radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi muratwumvira kuri FM 94.9 na 95.2. Turi no kuri internet www.radioyacu.com. Turahera ibi biganiro ku makuru. Muri aya makuru, Amnesty International isanga kamarampaka u Burundi butegura idakwiye. Amerika yo irasaba Afrika gucana umubano na Korea ya Ruguru. Nyuma y'aya makuru turakurikizaho ikiganiro iwanyu mu ntara. Naho saa 12 turabagezaho ikiganiro cy'umuziki. Amakuru. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Amnesty International usanga kamarampaka ku itegeko nshinga rivuguruye ry'u Burundi itaziye igihe kubera abanyagihugu benshi bakiri mu buhungiro. Ni ukuvuga rero badafite ijambo ku bibera mu gihugu cyabo. Ariko rero Vice President wa mbere wa Repubulika y'u Burundi Gaston Sindimwo aremeza ko itegeko nshinga riramutse rivuguruwe ritazorohereza bamwe cyangwa ngo rihonyanje abandi. Eloge Wirika neza yaduteguriye inkuru.
Hashe Nicholson umushakashatsi wa Amnesty International ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda yemeza ko igihe cyatowe kubaza abarundi muri kamarampaka ku bijanye n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro atari cyiza na gato.
En tant qu'Amnesty International, on trouve que tout changement majeur, tant que cet changement visé de la Constitution, doit être mené par un processus
hagirati n'amnesty international tubona ko impinduka ikomeye yose nko guhinyanyura ibyizwa nshingiro itegezwa guhurizwa ko na bose bakagishwa inama. Urazi byabaye haheze imyaka 2 aho amashyirahamwe n'ibinyamakuru byigenga bahunze igihugu, ubwigenge bwo gushyikiriza ibyumviro bukabandanya gucuvya. Turarajwe ishinga n'ibihe iyo kamarampaka izoberamo. Ariko icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu asanga aya makenga ya Nicholson atafatira afise. Gaston Sindimwo.
Iyo babirabangiriwe ni jambo ryamarikoreshwa imisi yose hegereje ibihe nk'ibi. Yahindurwa ibizwa shingiro mu 2005 imvugo nk'iyo yarabaye ngo byobabirarindiriwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 bagerageje kugira ngo bahindure ibizwa shingiro naho nyine bavuze ngo byobabirarindiriwe. Twebwe rero ku bwacu utari bugusige bwo kubanza. Nicyo gituma twe tuvuga tuti igikorwa twakoze uno munsi nitwo kibikiye ejo, kuko mu buzima bwa misi yose hari abama bakwega amaguru. Twebwe rero twafashe inzira yuko kugira ngo dusore Burundi mu nzira y'ingorane twashatse ko iyo bwizwa shingiro turihindura kandi ku neza y'abarundi bose. Abarundi bari hanze ni benshi cyane. Tuvuze ngo turindire abarundi bari hanze byaduhindura ibwizwa shingiro nibotaha bimwe bose.
Naho bitokunda ko bose batahira rimwe, umufasoni Nicholson ashimangira ibyemezo byiwe.
Nous avons parlé avec beaucoup de réfugiés dans les deux dernières années qui nous ont dit qu'ils ont toujours peur de rentrer chez eux, de rentrer au Burundi. Donc je crois que ce n'est pas le moment d'envisager des changements
majeurs sans réduire les efforts que nous avons menés avec les hommes politiques au niveau national, mais avec les personnes qui ont été des partis d'opposition au niveau local, les personnes qui ont contacté les membres de l'opposition, qui ont simplement pas voulu être membres de partis au gouvernement, ils nous ont décrit les menaces qu'ils ont subies dans le cadre de la sortie de mandat.
Donc, dans ce contexte, je ne sais pas si c'est convaincant de dire que tout va bien actuellement.
Nico Hachet, Nicholson, MS. Icyegera cya mbere cya President Nkurunziza n'abahumuriza ko impinyanyuro z'ibwirizwa nshingiro zitazoza zigira umugwi n'umwe zoroheza kurusha iyindi.
Mu 2005 gihe barihindura bavuga ko basukira mu cyoze abatwara. Muri iyo bwirizwa shingiro nyine niyo yabakuye. Hajya rero ibwirizwa shingiro ni ibwirizwa shingiro ry'abarundi bo. Uno munsi twebwe turi ngaha, umugambo uri ku butegetsi uri ngaha, twe dukora ibwirizwa shingiro ry'abarundi apanagi wacu. bijya bari bagize byibwizwa shingiye ingo cy'umukuru w'igihugu imyaka 5 urashusanga iyindi titeko na kabiri bagacavuga yuko giye ushifata kibanza karakantu bari bikwegeye ko bishumiye ko impuzu bashobora kwiyambika bo nyene mugo basanga umunsi wo kuyambara iyo mpuzu barahwereye icyo yambara abandi icyo gituma twebwe tugira ibwirizwa shingiro bizokwamaho abarundi bose bazoguma bakurikiza kiretse hageze ko bahindura gusa uryo bwirizwa shingiro rero sinovuga yuko bitworohereza kuko ntawuzi uzotsinda ko bamwe bavuga ngo barakomeye cyangwa bagira hano nibaje mu ihiganwa hanyuma iryo bwirizwa shingiro nabo nyene iborohereze kuko bazo bafite abanywanyi benshi
sindimwo ashimangiza uturore ibyo avuga
umugambi wa sanayi plan niwo washyizeho ibyiga bya mbere ibyiga bya kabiri by'umukuru w'igihugu hanyuma ikiga cya mbere bacamuha kugendura ubushikiranganji cyane cyane bukukira umukuru w'igihugu bari bazi yuko umukuru w'igihugu azokwama n'umuporomo mugabo igihe uruhigi ruhindukiye uremera bijya washize icyo gituma uno munsi tutokwimba twigera ahubwo twokwimba tugera abarundi
atagihindutse amatora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana imyanya y'ubwizwa nshingiro ry'u Burundi azoba mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka nk'uko byatangajwe n'umugwisani ujejwe gutunganya amatora haheze indwi zibiri amashyirahamwe 23 yigenga atanguje urugamba yitiriye teshute rwo kwiyamiriza iyo nteguro asigura ko ishobora gutuma igihugu gisubira mu ndyane z'intambara eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gushishikariza guverinoma zo muri Afrika guca umubano na Korea ya Ruguru. Ibasobanurira ko Pyongyang ikoresha inzira z'amagendo kugira ngo ikomeze kugira ingufu z'intwaro kirimbuzi zo kubangamira umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'isi yose. Iyi nkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Anita Powell ukorera i Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Twayisemuriwe kandi turayigezwaho na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Mu gihe imigenderanire bandanya gutosekara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea ya Ruguru, abategetsi ba Amerika bemeje ko bagiye kuzibira amikoro yose y'uburyo buva muri Afrika buja muri ico gihugu ca Korea ya Ruguru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerekana ko igiceri cyose cinjira muri Korea ya Ruguru kivuye mu bihugu bya Afrika gikoreshwa mu guteza imbere umugambi wo gukora ibigwanisho ruhonyanganda kandi ico gihugu carabibujijwe n'amakungu. Ubudandaji hagati ya Afrika na Korea ya Ruguru kenshi na kenshi buca mu masezerano y'ibitoro, inyubako canke ifashanyo mu bya gisirikare, womenga nta kinini bizanira ico gihugu nk'inyungu kubera tabiharuro bitomoye bija ahabona. Yamara ibanki ya Korea iri i Seoul iragereranya uko umwaka utashe uko izo nyungu zingana. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 iyo banki yerekana ko ibyo Korea ya Ruguru yadandaje hanze biharugwa mu mamiliyaridi abiri n'imiliyoni zirenga 80 z'amadolari ya Amerika. Ubushinwa n'Uburusiya nibo baguzi ba mbere kurusha ibindi bihugu bya Afrika, naho abahinga bavuga ko byinshi bica mu rudandazwa rutazwi n'amategeko. Sandra Audukak cegera c'umunyamabanga afata kibanza wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biro bijejwe ubutunzi yabwiye abamenyeshamakuru ko atagiceri na kimwe cyo kwirengagiza. Atriminari musanga abantu baba baserukira leta canke abahinga bo hanze barabiharuro bakavuga bati kumbe inyungu ni nto cane, ariko kubera takindi gihugu ubikiboneka nk'umwanzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurusha Korea ya Ruguru, nta nifaranga na rimwe ryo kwirengagiza, riba rito riba rinini rirahambaye. Ishirama mpuzamakungu ONU ryarakoze amatohoza ku bihugu indwi vyo muri Afrika vyabandanije kugira urudandazwa na Korea ya Ruguru, kandi hari bihano mpuzamakungu vyafatiwe ico gihugu. Gifise kandi ubuserukizi 8 muri Afrika yo munsi ya Sahara, hamwe n'ubucuti mu vy'ubutunzi mu bihugu 11 bindi vya Afrika. Mark Lambert icegera c'intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu vya politike ya Korea ya Ruguru yemeza ko igihugu ciwe citeguriye gutanga ubutumwa butomoye kuri ivyo bihugu vya Afrika bibandanya bicuditse na Korea ya Ruguru.
We want to work with you to send two clear messages to North Korea.
Yagize ati, muri Afrika turashaka gukorana neza namwe, dufise ubutumwa bubiri butomoye kuri Korea ya Ruguru. Ubwa mbere nuko amakungu yose atazokwemera na rimwe ko Korea kibigihugu ruhonyanganda, natwe tuguma twotse gitutu icyo gihugu kugira ngo cisubire ko. Ubwa kabiri dushaka kubwira abanyakoreya ko hamwe bo kwisubira ko natwe twiteguriye guhindura ingendo maze tugateza imbere kazoza kabo mu by'ubutunzi.
We can work work with North Korea to help it develop its economy and better its people.
Kuvavanwa n'amasezerano y'ubutunzi n'amajama taryohera bamwe. Umushakashatsi Zachary Donenfeld arabira hafi migenderanire ya Korea ya Ruguru na Afrika mu kigo cy'umutekano kiri i Pretoria muri Afrika y'Epfo yemeza ko ibihugu byinshi bya Afrika bicuditse na Korea ya Ruguru kuko ico gihugu cabifashije mu by'ubutunzi inyuma yo kwikukira. Kubwiwe ico gihugu kirazi kudandaza kuri make mu masezerano yaco, yongera koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kwisanga ziri mu ngorane z'imigenderanire na Afrika bivuye ku majambo aherutse gushikirizwa na Perezida Donald Trump kuri Haiti na Afrika. Donenfeld yabwiye Ijwi rya Amerika i Pretoria muri Afrika y'Epfo ati
If the Trump administration is going to be successful in it.
Kubwanje kimwe mu bihushane bya politiki ya Trump nuko mu mwanya nyene yarakeneye amahanga ariho ariko arayavuga nabi. Nimba ubuyobozi bwa Trump bugiye kongereza ibihano, ni ngombwa ko haboneka ibihugu bya Afrika bimushigikira. Ariko ndazi ibyo Trump aheruka gushikiriza, sinzi ko abayobozi ba Afrika bazureka ibigwanisho bigugwa make bagakurikira igihugu kibasuzugura. N'inzitizi zizananye muri Korea y'Epfo ntizibuze. Umuhinga wo mu kigo Chatham House Dalah Nevo arabivye imigenderanire hagati ya Afrika n'ibindi bihugu, avuga ko mu bashaka ko Korea ya Ruguru ihari bivomo harimo na Korea y'Epfo. Ati Korea y'Epfo muri kahise kuva mwaka w'2002 no mu 2004 naco caratanguye imigenderanire na Afrika. Hari n'ubuserukizi bwinshi bwuguruwe muri Afrika, hari mbere n'amanama akomeye menshi yabaye ahuza ibyo bice bibiri by'isi. Mbere no ku mwaka uheze byarabandanije. Ijwi rya Amerika ryaragerageje kurondera ubuserukizi bwa Korea ya Ruguru i Pretoria muri Afrika y'Epfo kugira ngo bugire ico bubivuze ko yamara gushika n'ubu ntituraburonka.
Eloge wilika neza na Pierre Graver niyo nkuru murakoze ku makuru mutugejejeho. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi.
Radio y'Amerika isamiye ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Cuti bakunzi muri komora twumviriza muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya. Ikaze mwese rero.
Umwana aragira ibimenyetso byo gucibwamo no kudahwa, ibyo rero bisanzwe biboneka ngaha mu Burundi naho bito bivuye kuri ayo mata. Gihambaye nuko umubyeyi afise umwana akabona afise ubushuhe kubona aracibwamo canke akadahwa canke akonka bikagorana, nuko mujana kwa muganga.
Uyu ni Tade Ndikumana, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi, avugira inama ababyeyi inyuma yaho havugiwe amata yanduye ari muri ico gihugu ahingurwa n'ishirahamwe Lactalis yo mu Faransa. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ibiciro vy'igitoro vyadugije mu gihugu cy'u Burundi. Turazigaruka ko handi hato, mugume ku maradiyo yanyu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunze bacu. Ubushikiranganje bw'amasoko ntangaguvu mu Burundi kuno wa gatanu gafashe ingingo yo kuduza ibiciro by'igitoro. Inkuru tubaza umenyesha makuru wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Igitiro ku itiro ku mastasiyo atanga igitoro cyavanywe ku mafaranga 2,100 ku gitoro cyo mu bwoko bwa essence n'amazutu gishigwa ku mafaranga 2,250. Nayo kuri peteroli iri tiro ryavanywe ku mafaranga 2,800 rishigwa ku mafaranga 2,200. Ubushikiranganje bw'ubutare n'amasoko ntangaguvu bemeje ko byavuye ko ku ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro. Leonidas Sindayigaya avugira ubwo bushikiranganje akavuga kandi ko ibiciro by'igitoro ku isoko mpuzamakungu byahindutse naho leta ngo itabidugije uko byategerezwa.
Duhereye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze, ibiciro bijanye n'iby'igitoro byarahindutse nk'ibice bishika 20% ku ijana ku iritiro. ntabwo rero mu gihe atari igitotwe yimburira biba bihindutse ku isoko mpuzamakungu ngo aburi gihinduka ngahi wacu ana none nogira ko ngira nti yo leta irondera ukurikira nuko ku isoko mpuzamakungu byahindutse ayo mafaranga ari gusumba ngaho cyane.
Ijwi ya Amerika rijaze kumenya nimba iyo ngingo igiye gutuma igitoro cyo mu bwoko bwa essence kigize iminsi kibuze kigiye kuboneka. Uyavugira ubushikiranganje bw'amasoko nanga nguvu yishuye ku iyo ngingo ataho bihuriye n'ikena rya essence.
Murabona ko igitoro dukoresha hano gica ku butaka bw'igihugu cya Tanzania hari habaye utugwande tumwe tumwe mu mpapuro zitangwa ku makamyo uko umwaka utashe. Hari habaye rero ukuntu tudutosi mu gutangiza mpapuro i Dar es Salaam hanyuma murindi uko igitoro cyako kirinjira ntiwashoka uba
ni ukuvuga ko ibyo biciro atabise rusananike na byo
ibyo biciro twafatiye ku kuntu igitoro caduze kugeza ko mpuzamakungu niko mu minsi ibiri itatu igitoro kigiye kuboneka uko yumva ingwane nyamukuru yari yatumwe n'izo mpapuro kwa bantu borema yuko ibintu bigiye gusubira mu buryo mu mwanya wa vuba.
Mu ishyirahamwe ry'abatwara abantu n'ibintu Atrabu bo bemeza ko iyo hadugijwe ibiciro by'igitoro hategerezwa guca haduzwa n'ibiciro by'ukunguruza abantu. Sharen Irameba umunyamabanga mukuru wa Atrabu agahumuriza abiyunguruza afatiye ku rugero rw'iduzwa ry'igitoro kubiciro bitazoba murengera
biratuma duca turaba igiciro twahora dutwarira kabantu kugira nacyo duheze tukiduze. Ibimeze neza cyane ku bantu dusanzwe dutwara kuko naburabona kenshi usanga bafise ubukene baraheza bakatwidogera. Biraboneka ko igituro cyaduze ku rugero rw'ibice 7 n'ibice 14 ku ijana. Ivyo rero tugerageje kuraba turabona igiciro gishobora kutaja munsi y'amafaranga 380 mu kwiyunguruza ngaha mu gisagara cya Bujumbura hagati mu gihugu naho ufata ibyo bice 7 n'ibice 14 bine kwijana kongera ku mafaranga bahora barihisha birumvikana yuko atari ibintu kumbure bishobora kuduteranya cyane nabo dusanzwe dutwara.
Mu ishyirahamwe ry'abaguziho Abuko bavuga ko iduzwa ry'ibitoro rituma n'ibiciro by'ibindi bisumwa biduzwa. Noel Inkuru Nziza rongo ya Abuko ababazwa no kubona iyi bitoro biduze ku isoko mpuzamakungu bica biduzwa mu Burundi ariko ngo iyo ibiciro bimanutse kuri iyo soko ntiyagira igikorwa ku neza y'umuguzi.
Tuvuga yuko barenganye umuguzi nuko twagize iminsi dusemera mu myaka iheze igiciro cyaragabanutse rwose ku rugero n'ukuri umuntu yumva yuko mbere runateye ubwoba ko icyo cyari gito cyane. Tuti amafaranga bariko barabika aba badandaje icyo gitoro bari bariko bayabikira umuguzi ejo nihagira gakomye ku masoko mpuzamakungu ntibace birukanga kuduhuza kuko banse kugabanura. Bwe rero ubu twe tubona yuko bigabanuka biduga ku masoko mpuzamakungu umuguzi w'umurundi akarusho aharongera.
Uyu haranira gatega k'umuguzi asaba ko shigwa bigiga gacine gabizoza nayo leta ihashe abaca binyegeza inyuma y'iyo ngingo mu gushinga ibiciro by'umurengera.
Igihe habaye akarusho mu giciro cy'igitoro bakabikira umuguzi amafaranga y'indi gabizoza ashobora kuzofasha mu gihe habaye ingorane kandi noneho nko mu Burundi hoho mwumva ko bintu akenewe cyane gusumba kuko uravye igitoro kidakiva naho gica hashobora kuba ingorane. Birakwiye yuko barategekanya bakagira intego bizoza kugira ngo ushobore kusahiriza umuguzi mu gihe bigoranye. Ivyo rero ico kigeza cateza kujaho. Ikindi cya kabiri nuko bogerageza abe noneho urukwega n'ibindi biciro bica biduga ku rugero rurengeje kuko turazi yuko kenshi hari abacabikira mu kiza bakaduza ibiciro ku buryo bizoshobora kuremera umuguzi ukebura n'abaguzi kuko y'ibintu bimeze gutyo babimenye abone ko bigoye baheze umwe wese arabe ingene ashobora guhindura inyifato kugira ngo arabe ko yohangana n'ivyo biciro.
Mu itangazo risohotse ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu igatega ko umukono n'abaserukira ubushikiranganje bw'ubudandaji ubwo gutwara abantu n'ibintu abajejwe ibitoro abaserukiye ishyirahamwe rya leta riraba iby'ukunguruza abantu Otraco hamwe n'abaserukira ishyirahamwe ry'abatwara abantu n'ibintu Atrabu bashinze ko igiciro cyo kwiyunguruza mu gisagara hagati kigiye ku mafaranga 380 mu gihe cyahora ku mafaranga 350 nayo kwiyunguruza mu gihugu hagati hashinzwe ko hagiye kongerwa ko ibice 7% ku mafaranga yahora arihishwe. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Benda biciye ku masonga nkitangura ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi burasaba ihagarikwa ry'ikoreshwa ry'ingaburo zihingurwa mu ishyirahamwe Lactalis ryo mu Bufaransa. Ni nyuma y'aho iryo shyirahamwe ryemereye ko hari amwe mu mata atangwa irya nino yanduye umugera ushobora kubangamira amagara y'abana. Umunyeshamakuru wacu i Bujumbura Diane Ndonse niwe tubaza ibindi kuri ino nkuru.
Ingaburo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwihaniza gukoresha nubwo mu mugwi wa Pico Taranis, Milumer, hamwe n'ubwa Pepti Junior na cyane cyane izakozwe mu mwaka uheze kuva mu kwezi kwa kabiri. Nkuko ishyirahamwe Lactalis ryo mu gihugu cy'u Bufaransa rikora izo ngaburo ribivuga, zishobora kuba zaranduye umugera salmonella mu bikorwa byo gusanura imwe mu nyubako bazihinguriramwo. Uwo nawo ugatuma umwana abangamirwa n'indwara zo gucibwamwo hamwe no kudahwa. Nubwo uwo mugera utozanana muri izo ngaburo, umuvugizi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu Tade Ndikumana avuga ko usanzwe ugwiriye mu Burundi, ari nacyo gituma bigoye kwemeza ko hari ibimenyetso by'uwo mugera. Agasaba ababyeyi kwihutira kujya kwa muganga igihe babonye ibimenyetso nk'ivyo byo kudahwa cyangwa gucibwamo kubana.
Ujya mugera owateye muri rya hinguriro bigatuma ajya matayo nonekara. Umugera nka mu bihugu byacu no nga mu Burundi usanzwe ugwiriye umugera bita salmonella. Icyo gihe rero umwana aragira ibimenyetso byo gucibwamo no kudahwa. Ivyo rero bisanzwe biboneka nga mu Burundi naho bito bivuye kuri ayo mata. Gihambaye nuko umuvyeyi afise umwana akabona arafise ubushuhe kubona aracibwamo canke akadahwa canke akonka bikagorana, nuko mujana kwa muganga.
Ingaburo zo ubwoko bwa piko ahanini zigizwe n'amata ahabwa abana kuva ku nzoya zikivuka nizo zigwiriye mu gihugu. Idandarizo ryazo Pharmacy Arc-en-Ciel ari naryo ryonyene rifise uburenganzira bwo kuzicuruza ryemeza ko amata piko n'izindi ngaburo zayo zitanduye uwo mugera salmonella. Umuvugizi w'iyo farmasi ahumuriza abaguzi b'amata piko asigura ko badandaje ayakozwe imbere yo mu mwaka uheze uvugwa ko ayanduye yakozwemwo. Ariko rero inyuma y'umubonano w'umuyobozi w'ishyirahamwe Lactalis yagiranye n'umushikiranganji w'ubutunzi mu Bufaransa, yarasohoye itangazo kubamenyesha makuru itariki 12 z'uku kwezi rivuga ingingo ishyirahamwe ryafashe. Muri izo harimo kugarukana ingaburo zose zamaze gukwiragizwa ku masoko ritaravye igihe zakorewe. Noela Marlene Mugarurinka avugira Pharmacy Arc-en-Ciel arasigura uko bariko barayagarukana mu bubiko.
Ayo mata nyene bica bigenda hariho fish abo muri couple Lactalis barungize biri mu migwi ibiri, hariho kubadandaza basanzwe bayatanga abo oye tuzogenda tuyarecupere twandike ama quantité dutoye ubwoko dutoye imigwi aho amatarika azorangirira, hanyuma ayo mafish duhejeje kuyegeranya tuzoheza turungike ugwegeranyo gwose turungike muri couple Lactalis hama baheze batubwire igikurikira.
Uyu muvugizi wa Pharmacy Arc-en-Ciel abandanya avuga ko n'abavyeyi boba bafise amakopo baguze batarugurura ko boyagarukana muri pharmacy bakuruzuza ifishi yerekana ko bayasubije gutyo bazoshobore no gushumbushwa. Ikitaratomoka n'ubwoko bw'ishumbusho bazoronka nkuko Noela Marlene Mugarurinka abandanya bivuga.
Ishamwe Lactalis ryaratwemereye yuko duhejeje kubarungikira ayo mafish ubwo gwegeranyo baremeye yuko bazodushumbusha, ariko ntibaravuga yuko bazoduha ayo mata yandi canke ko bazoduha amahera. Muga ico bemeje coco nuko bazodushumbusha.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busaba abavyeyi bahora baha abana babo amatapiko kuba barayasubirije n'ayandi ari mu mafarmasi. Tumenyeshe ko imyaka hafi 10 iheze amatapiko adandarizwa mu ntara zitandukanye z'igihugu. Icyo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busaba nuko yacururizwa mu bibanza byonyene yagenewe ari byo mu mafarmasi. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Yene ndose urakenuye cyane. Tubandanirize mu gihugu cya Tanzania kivugwamo abarundi bahungiye mu makambi ya Nduta, Mutenderi na Nyarugusu bamaze igihe baja guhiga ico rirenza mihana itandukanye yegereye ayo makambi. Igituma muracumva mu nkuru menyesha makuru wacu muri Tanzania James Jovin, ariko ico bikoze mumenya ko ari n'abantu 34 bahagaritswe mbahogwa ico gikorwa cyo kuja kurondera ico rirenza mu mihana itandukanye. Reka duhakanya James Jovin mu nkuru ya duteguri.
Aba barundi 34 bafashe ku munsi wa gatatu tariki 17 z'uku kwezi kwa mbere muri komine Kakonko. Bamwe muri abo bantu bafashwe bavuze yuko ikibakura mu nkambi ari kugenda kurondera ibiribwa kubera ibirondwi vy'ubugari n'ikiro kimwe cy'imboga. Kumara ukwezi kose atari ibintu byoroshye, iyo mpamvu ikabatuma batoroka mu nkambi kugira baje guhiga ibindi biribwa bibafasha mu rugo.
Cyeguze n'ifuni y'umutabazi Enoch mu nkambi Nyarugusu. na chini chini kwenye chini chini wana kumengo ba kwanza kuhu hiviro ndugu kwezi nikilo kimo chini moga hana kubichu juu kwa kati ya nzuri rush na chini chini ba vizunga zavana fuzi
wenye vitu mama chamu vya mungam
na urafu mbaya ni vitu vya inga hema kwezi nzuri kuli dishe maka ukisha alidu tegeme maka ulindo wa karibu kuhuzi kuhiga higa vitu wangeleza kugiro kwezi kurangi
vitunde
sio mama Angelique
uva mungambi yeye
matendele
ugolewa waligie
chuo kwezi urafu kisoka matendele mayo kumungano tuahuli yenu wundi mukole ya honze kera yimuguno ngumuzakibondo urumva ari mu makambi ya kera tushatura mumenya acha tubwira ati rero ati muzaza ari kwa gatandatu murunda bakwisoko yikabwirwa hari akibondo timurece muzanda bahe ubugari bwo kujya twagaje twa tuzinye kudusubira inyuma bacha baratufata
babwiye iju ya Amerika yuko cyane cyane bajya mu ntara za Dar es Salaam Mwanza na Gahama muri Tanzania hama bakarondera akazi kokosi kugira ngo baronke amafaranga yofasha mu rugo ahandi ho abagore bafite abana bakora akazi ko kurima kuba Tanzania baba hafi y'inkambi bamara bakajya guhahira abana
je ko ari ntangwa ndabona gusa kimwe ko ari kuri biharage nk'ubu byagize ubugari bwo bwasa nk'ubwaduheranye navote ko fite duharage bakaba banyemerewe ubwo bugari kanze kubutora
utrinazwe gapitori
wowe uvuye mu nkambi
mvuye mu kambi yandute
warigiye
cyane ingi Dar es Salaam inkora n'inyende ziriho ku munada afise icakora abayona
cyivuze ndifu niyo mutabaje no
ko warigiye muri gahama guhiga akazi kokora
Mwumbwa yuwa nekano kutuwa kwa ya takibani na yusa.
Mkuru wa migrasio kumine Kibondo na Kakonko Bwana Simon Mwantake. Yavuze yuko, burindui wafata warundi barenga milongu tatu. Bagi ya muzindi nhara za Tanzania kurondera akazi. Kandingo, muru kukwezi, abarundi milongu tano vashu ujemo Nhambi. Abarundi milongu tandatu, vashu ujemo Burundi. Kubera watari mhunzi. Na wandi milongu biri, wakawa wachiwe ameza tandatu mogasho. Kuvana anokuda kurikira amategeko atanduka anye yomo Nhambi. Yavuze yuko umuntu wese aba mu nkambi adashobora kwidegemvya nkuko ashake kubera atari mu gihugu cy'amavuko kandi ashake gusohoka mu nkambi bisaba yuko asohoka afite impamvu zimusohora akaba yasavye uruhusa kubategeka ibinkambi n'imisi azomara hanze kandi agakurikira amategeko yabariwe
katika kipindi cha mwezi utuseme
muri uko kwezi ntitwakoze ikazi nini cyane ariko burindwi dufata abantu barenga 30 bari mu bis turaheza tukabururutsa dukabatwara kubabaza impamvu zituma batoroka mu kambi abandi tukabasubizayo abandi tukabatwara mu gasho kubera makosa bafise ariho nabo dusubiza mu Burundi kubera atari impunzi
tayiri warudishwe mahakama wa perekwe mahakamani
Kibondo Kigoma muri Tanzania
James Jovin awenyene arakinuye yadushikiriza rero inkuru mu rurimi rw'igiha ururimi ruri hagufi kirundi na bukebuke y'ikinyarwanda muzoza muramwumva muri kino kiganiro iwanyu mu ntara atubwira amakuru avugwa muri Tanzania na cane cane ahanini ayega impunzi zahungiye muri ayo makambi atandukanye y'abanyarugusu mutenderi canke n'izindi nka nduta
And we're spending the bands. She in a pounce on a dollar. Good life, good life. Nothing else but good vibes, good vibes. See me and my guys here, we fresh out, you know. You know, you know, you know. And I say tonight a little wish and for sure. For sure, for sure, for sure. It's a black bottle thing when we rolling. Hold your girls cause we calling. They're chatting with man like them know we. About a week ago she was falling. See how the girl then fill up the room. See how the men then switch up the bad man. Bad man one time, rude girl two. We make the girls them when I'm go down now. Me and my guys we roll up in a Benz. All the girls in the hall. Looking so fresh and we spending the Benz. She in a pounce on a dollar. Good life, good life. Nothing else but good vibes, good. We them boys be controlling, controlling. Nothing can stop me ballin'. Hey. I'm putting too much work to be darling.
Mushobora gusubira kumva kino kiganiro n'ibindi kuri radio yacu wezi tatakaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na Lidiane na hazo muri studio ya 18 Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda kubwijwi rya Amerika mwinga bw'ivyuma Innocent Kimenyi na ingenieur Joe bakoze ibikori nka kugira ngo amajwi abashikire atankomanzi aho muri muragumiza ko umurongo wacu mandanye mutwumviritsa
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda usibye no ku radio yanyu mudukurikira no kuri Facebook VOA radio yacu ni jambo rimwe no kuri internet wazitatu akadomo radio yacu VOA akadomo.com maze rero mube muretse kugenda kuko mukanya gato cyane saa 12 ni cya kiganiro.